Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Ndiwe neza nshu timwe se turi kumwe kuri munsi wa mbere tariki 24 y'ukwezi kw'indwi umwaka 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu nkuko mubimenyereye umwanya w'ikiganiro muri sanga kaminuza y'u Burundi ku munsi wa 47 iheze yaratangaje cese igice kigiye gutanguza igice cya mbere igice cya gatatu murambara ya cinyigisho za kaminuza. Ivyo bibaye mu gihe igice cya kabiri cinyigisho za kaminuza maîtrise mu rurimi rw'Igifaransa cyatangujwe mu mezi atanu arangiye kitaratangura neza. Umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Dr. Gaspard Banyankimbona hamwe n'umuyobozi azoshira mu ngiro iyo programme ya doctorat Professor Juma Shabani bavuga ko naho uburyo bukwiye butaraboneka iyo programme ya doctorat igiye gutangura. Kuva kaminuza y'u Burundi itanguye mu myaka irenga 50 ubuzo wabo bayi bwa mbere inyigisho za doktora zitangujwe. Mbega ikintu catumye izo nyigisho zitanguzwa muri iki gihe n'ikihe? Akarusho k'izo nyigisho kazoba kahe? Intambamye zishobora kuba muri iki gihe n'izihe? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi Dr. Gaspard Banyankimbona. Mwiriwe neza mushikanahe Gaspard Banyankimbona.
Mwiriwe neza Frederic.
Murakomeye ngaho.
Ego dukuri aha n'amahoro.
Ego me tutarinze rero gutesha akanya bariko baratwumviriza ku munsi wa kane nkuko twabivuze muratangaje ko mugiye gutanguza igice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza. Dr. Murashaka kutubwira icyo cyiyumviro caje gute?
Murakoze cyane. Navuga nti icyo cyiyumviro naho cyashyizwe ko ku wa kane uheze cy'icyumviro cyavutse kuwa kane ahubwo n'icyumviro cyavutse igihe hatorwa itegeko risubiramwo iby'inyigisho zo muri za kaminuza nazo byabaye mu 2011 aho twatanguye ibyo twise reforme BMD. Muri icyo gihe urumva muri izo ndome zitatu harimwo B nayo ni bakaroreya, harimwo M nayo ni master, harimwo na D iyo nayo ni doctorat. No kuvuga yuko rero no vuga nti nta gishasha kubari barakurikiranye uko reforme yatangajwe ahubwo ngira ngo ni intambwe mwishira mu ngiro y'iyo reforme y'ico gihe.
Dr. Banyankimbona, hariho abantu benshi bashaka kwibaza ko iki gihe ari gihe kigoye cyane gose, aho tuzi ko hariho n'abigisha bo muri kaminuza y'u Burundi basigaye bigisha mu zindi kaminuza zo mu bihugu duhana imbibe. Ikibazo cy'abarimu eka abantu bazoshobora gutunganya iyo programme mu nzu itore nyinshi gute?
Murakoze cyane. Niko ikibazo nibaza yuko atari cya kaminuza y'u Burundi gusa, kuko miyango n'izindi kaminuza nazo nyine zirafite icyo kibazo, kuko burya biragoye kugira ngo uraje abantu bari muri iyi reforme BMD isaba byinshi cyane kugira ngo rero yaba kaminuza cyangwa iyindi entitisiyo yikwize ku buryo biragoye. Ariko hariho rero ngira ngo navuga iterambere ry'ubuhinga naryo ricaritwa hafi kugira ngo ridufashe hanyuma dushyire ingufu hamwe hanyuma dushobore gushika ku byo twifuza. Hane niya rero twebwe twibaza yuko iyo ari iyo nzira ishobora gufasha. Ni nacyo gituma dufitaniye amasezerano n'amanyandi makaminuza atari make. Ni nacyo gituma twagerageje gushyiraho ibishobora kudufasha kwigisha umuntu atarinze kuvuga ngo araje ariko agakoresha ubuhinga bwa none mugabo agashobora guteza imbere inyigisho nk'uko byari kugenda umunyeshuri ari kumwe n'umwigisha. Icyane niya nicyo tugomba gukorera ko kandi nicyo kizodufasha kugira ngo tubishyire mu ngiro nta kibazo.
Murashaka kutubwira za kaminuza muzo horamukorana muri iyo programme shasha?
Bo mu bisanzwe kaminuza tuzokorana ni nyinshi, hari habo notanga nk'akarorero nk'aba hizi za kaminuza zo mu Bubiligi zihurikiye mu cyo twita Academy de Recherche d'Enseignement Supérieur ARES. Abo turafitaniye amasezerano yo gukorana, hariho na ekibara yabo yo mu ba Flama bita Vril, turafitaniye amasezerano yo gukorana. hariho izi universite za Chatanta Diop de Dakar, turafitaniye amasezerano, Universite y'i Zambia, turafitaniye amasezerano n'ayandi masezerano menshi nk'ayo twasinye kuri ujya munsi nyine wa kane na Universite Marie Ngwabi niyo muri Congo, na Universite ya Dabome Kalavi niyo muri Benin, n'ayandi masezerano rero turiko turumvikana novuga nti ni benshi kandi ni benshi babishigikiye. Hanyuma dusanzwe turi no muri ibi bita Conseil Interuniversitaire de l'Afrique de l'Est, irimo ama universite ijana na 60, dusanzwe turi muri rezo bita Reforum nayo irimo ama universite 66. Urumva nibaza yuko atakibazo tuzogira kuri icyo. Igihambaye nuko twabonye yuko abo tuzokorana badushyigikiye kandi batwitabye kuri urujya munsi.
Muri iki gihe hariho abarundi benshi bari mu bihugu bitandukanye, haba i Buraya, haba muri Amerika, eka bafise inyigisho zikomeye muri za kaminuza, eka banonose amashuri bigisha n'amashuri akomeye cyane rwose. Mbega abo mwa muri ko murabashikira kugira ngo barabe ko nabo nyene bazogira icyo batereye?
Mu bisanzwe ibyo twarabyiyumviriye, kandi hariho universite dusanzwe dukorana, universite yo muri Zanzibar isanzwe ifise programme ya doktora y'Igiswahili, nayo ikoresha ibyo donka la diaspora. Yaraje aradusigurira uko bimeze, aradusigurira uko bakorana, aradusigurira n'uburyo bitwara n'uko bigenda. Ubu rero twebwe turiko turicara tubyiga, iyo ni piste n'ukuri nayo dushyira imbere kuko twibaza nayo ko yashobora kudufasha, kuko nk'uko bivuze bariho abarundi bafise ubushobozi, kandi hariho n'abamaze kutwandikira batubwira bati turifuza guterera natwe muri iyo ntambuko igihugu giteye.
Nk'uko twabivuze mu ntango, hari haheze imyaka 50 nta programme ya doktorari hari muri kaminuza y'u Burundi. Murasha kutubwira icyatumye iki gihe ari cyo mubona ko ari igihe cyiza?
Umuntu avuze ko ata programme ya doktora yari ihari niko ngira ngo yari iretse kuhaba gusa, iri ngira ngo muri ubu buryo bushasha bwa BMD. Ubundi ngira ngo kubabikurikiranira hafi murazi yuko mu gisata cy'umuganga hariho programme yasohora abo twita aba specialiste, kandi iyo yarakora gushika ngira ngo imaze imyaka 2 gusa ihagaze. Byumvikana yuko rero muri ubu buryo bushasha niko ubu niho novuga nti ni programme ya doktora nshasha bitunganije gushasha, ariko burya sinovuga yuko uravye uko ibihe bimeze, novuga nti ntashwa dufise turi oblige kujya muri ibi bintu kugira ngo tugumane la competitivite, haba au niveau national cyangwa au niveau regional memo niveau international. Muri ibi bintu bisi turuna cyane, aho usanga hagezwe ko ibintu bita economie de savoir nka université, nibaza yuko iyo programme iyo ntambuko tubwizwa kuyitera.
Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Nkijwi rya Amerika risamyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kumwe na Jean de Dieu. Jean de Dieu, mwiriwe neza?
Mwiriwe neza, ndabaramukije n'amahoro.
N'amahoro, muri hehe?
Ndi no muri kumwe n'umutamo na Yarumonge.
Yego, mbe murafite ikibazo, murafite icyumviro, turiko tuvuga cyane cyane
ku gisata cya gatatu. Yego, nashaka kubaza uwo mutumire mwatumiye.
Yego.
Haheze imyaka atari myinshi cyane hatanguye isiteme nshasha BMD, ariko tugerageje kumviriza nk'ibyo abanyeshuri kenshi na kenshi baba bavuga, turasanga atabigisha muri iyi bakaro yaho nyine baboneka. None ubona gamutumire mwebwe mwatumiwe, ubona iyo dogitora nimwayitanguza kandi n'amaseta aratangura, nimubona yuko abigisha bazokena kandi n'ibikoresho narya byari bikenye bizobananya bikomera mu gukena.
Murakoze Jean de Dieu, reka tumuhakanya lecteur agire icyo avuze kuri icyo kibazo mubajije.
Ego, arakoze cyane Jean de Dieu ari mu Rumonge. Avuze ati niko turabona yuko haciye igihe hatangujwe iyi reforme ya BMD. Ati bakaroreya turabona ko atabigisha bafise, ati na masteri zitaratangura none batindiye kuri doktora. Nukuri nagomba ndamuremeshe Jean de Dieu, niko arashobora kwibaza ko abigisha batahari, mugabo uravye ronivo ya bakaroreya harabigisha dusanga dufise kitari ko dukoresha uko kwabwirwa kubakoresha kubera ko abo biga muri bakaroreya baba ari n'urugero bagezako hari ibintu toza kwinjiza mu muntu ariko ariga bakaroreya mugabo umuntu ashobora gukorera ku rundi rugero muri icyo gihe rero urumva natwe abo bigisha tuca turondera ukundi twabakoresha ibi bya master avuze nibyo master niyo novuga nti ngira atangura kubwinshi ariko ngira ngo ntakurikirana amakuru kuko hariho programme za master zifika 2022 zishobora gutangura muri uku kwezi kw'icyenda aho rero naho nyine ngira ngo yogerageza karaba hamwe cyadukora nkuko nabivuze doktora novuga nti nibwo yinyigisho itandukanye cyane n'ije abantu bamenyereye kuko ahanini iya igihambaye muri doktora so kujya mu ishuri kwicara ngo rikuriga ahubwo n'ubushakashatsi umuntu akora muri icyo gihe ahanini iya sabigisha benshi baba bari kuri uwo munyeshuri bamutonze ko ahubwo n'abamufasha gukorwa ubushakashatsi urumva rero yuko ivyo ngira ngo bitazobatwara umwanya munini iya kubasanzwe bari ko barigisha muri bicanke biriya twebwe twaraviyumbiriye cyane twarabonye koko yuko bishoboka abavuga ati masere none zitanguye na doktora nayo ikabitangujwe mu kwindwi ati ibyo navyo ni biki twebwe twararavye n'ukuri hari abantu benshi ngaha duhereye naho iwacu nyene ngaha muri kaminuza y'i Burundi hariho benshi bafite amanivo ya masere kandi bari preparé kwinjira muri doktora abo rero nibo ahanini yatuzokwakira ubwa mbere kugira ngo tubafashe
igome reka duhere ijambo Lionel Bizimana. Lionel mwiriwe neza?
Mwiriwe.
Muri hehe ga Lionel? Vuga cyane tubumve.
Ndigutumbura.
Egome murasa ikibazo mafite icyumviro?
Reka tutwanje.
Yego.
Ngamafata umutumire aho iyo sisteme shasha ya PM zitanguriye urabona yuko yazananye n'ibibazo kuko gushika n'ubu abanyeshuri ba kaminuza baracabaza ati mbega twebwe tuzoheza iyi bakaroreya tuzobiki ugereranije na sisteme ya kera yari isaha mwe nagomba kubaza iyo sakura baheruka gutanguza ubuntu Rome izo uburemezo ifite ubwanje n'andi ma doktore katangwa mu bindi bihugu bitandukanye nk'abahora bajya kwiga hanze ubu batwiga mu Burundi uvuga ko iyo diplome yari izo ifite uburemere bungana n'ubwaho n'abahora bajya kwiga hanze ishobora no gutuma umuntu akora nk'akazi ahantu hari hose ku isi
murakoze Lionel Bizimana reka mushika ntaye Gaspar banyankimbona kwicure kuri icyo kibazo
ego arakoze cyane Lionel avuga ati jewe mfite ubwoba ati doktora ninayica ubwo nizoba ari doktora yo mu Burundi ndashobora gutora iyo doktora nkayijyana ahantu hariya aho rero nibaza yuko icyo ni ikintu gihambaye cyane kuko natwe twarabikoreye ko navuga ko muri modele twebwe twisunze ro modele de l'école doctorale nk'uko idefini muri iyi reforme BMD na iyo reforme BMD benshi niyo bisunga sinza kugaruka iyo byahereye mugabo mu bihugu byose niyo bariko barakorera ko hanyuma ikindi novuga ni uko twebwe uko bitunganije muri iyi école doctorale yacu no kuvuga tuzokora ibyo bita ko promotion amakotitere cyangwa amakodiplomasi bivanye n'amakaminuza turiko turakorana n'ubwo yuko umunyeshuri azoba ari inscrit ngaha muri doctorat muri kaminuza y'i Burundi azoba afise umupromoteur umufasha muri aya marosheshi ari karakora muri kaminuza y'i Burundi ariko n'uwo muyindi université dusanzwe dukorana nubwo yuko bishitse twebwe tukaba tudafise laboratwari yikwije muri iki cyanke kiriya ibyo adashoboye kuronka ngaha azobwirizwa kubironka muri iyo laboratwari iyo university itunganije nubwo yuko hazoba icyo twita mobilite ibyo rero byari bisanzwe bihari hari ibyo bahora bita doctorat sandwich aho umuntu yagenda akagenda muri university y'Iburaya akagenda kamara y'amezi atandatu cyangwa ane akagaruka agasubira kamara y'amezi atandatu cyangwa ane akagaruka mu nyuma gaheza mu bisanzwe modele ni imwe ariko igitandukanye nuko azoba afite inscription ngahe iwacu hanyuma abo bapromoteri babiri nabo nyine bazobonana bazomukurikirana ku buryo diplome izosohoka ari diplome ya doctorat authentique umuntu ashobora gukoresha mu gihugu icyo ari cyo cyose izoba ikozwe ikurikije amategeko abantu bose bisunga iyi reforme BMD bakoresha haba ari mu bijyanye n'amapublication n'inyandiko bihambaye haba ari mu bijyanye n'amarecherche uko akogwa n'ukuntu atangazwa.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel muri Beneza.
Yewe
muri hehe Emmanuel?
Ndi gukigira mamunara ya Buri.
Yego me murafite ikibazo murafite icyumviro turiko tuvuga cyane ku gice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza umutumire ni Dr. Gaspar Banyahimbona rector wa University y'u Burundi duga ku ijambo.
Kibazo wo jena nisi ta ndabona iyo MD ni inyigisho shasha zaje zikura igisata bita RMD hanyuma none ko mbona akarorea ikanguye maze gusohoka promotion zibiri none iyo maseri kura bazanye bavuze yuko hari abanyeshuri baza bari pre kuzoyingiramo none abo ko batize bakarorea abize bakayoreya ni kuvuga ubu barindiriye kuja muri masere rero byumvikana yuko hari abanyeshuri bari muri masere baza bahije masere bagomba kuja muri iyo dogutora none muri iyo dogutora ya masere nta bintu bishasha bahinduye nka kuja bahinduye ibyo muri LMC agira PMC kigira kabiri rega ko nabonye aha muri bakayoreya hari amagrade menshi ajyanye n'ukuntu ibintu byari biteguye yatuma abanyeshuri bavuga batiteguye nabi abarongozi nabo batiteguye neza hakaba imari nyinshi zapfuye mbere hariho n'imyaka myinshi yakiba anije ubu ibyo maseri na doktora batanye byateguwe neza barasuzuye neza bararaba yuko atangorane bizava bitera byobyo hanyuma ikindi nacyo mbega none kubera ikibuguruye doktora hanyuma maseri batarayugurura igira gatatu nacyo namubaza kuzoselekisiona gute izi promosiyo zibiri zo muri bakaro ya zicaye muhira mu kuzoja muri masite
ego me murakoze Emmanuel ikibazo cya kabiri n'ikibazo mushyantege Gaspar Banyankimbona yamaze kwishura ikibazo cerekeye niba gutanguza doktora masite itaratangura neza arico ico kibazo yacishuye nibaza ko atorinda kugikigaruka ko ariko reka tumuhe ijambo agira icavuze ku bindi bibazo mubajije Emmanuel mushyantege Banyankimbona.
Arakoze Emmanuel ari mu kijyama ati iyo bijya hose nibaza yuko ibyabaye kuri bakaroreya by'uko abantu bavuga ati mubiteguye neza bagahari abandi ati biteguye neza tuje mwarabyitonde ngira ngo mwarabitoreye inyishu nukuri nomuremesha niko harabaye tugorane muri bakaroreya ariko no gutegera yuko gihambaye nuko reforma abantu bayumva kumwe ubu kino kubwira ngo nta ngorane zohaba ariko izoba ari ingorane zisanzwe zishyirwa mu ngiro atari ingorane ziza guhagarika iyo reforme ha rero nka muremesha ndamubwira yuko byose byarizwe ingorane zabaye muri bakaroreya zarakorewe ko beruka no kugira evaluation yayo ubu rero programme za master zarakozwe zarakiye mu nzira zigihirwa gucamwo kugira ngo zemezwe ngarorere kujya mu ngiro ni nacyo kimwe na ecole doctorale nayo nyine yarakiye mu nzira igihirwa gucamwo kugira yemegwe ubu rero nibaza yuko no muremesha ariko yagize ati mbega izo promotion za kabwa karoreya zibiri ziri muhira nabwo muzozi bitamwo gute icyo yibagiye nuko atavuze n'ayandi mapromotion menshi y'abandi nabo bagize lisansi kandi nabo nyine bifuza kugira programme y'amasenga twebwe twarabiraje dusanga ubabye ababyifuza bose nta kuntu umuntu yobatandukanya kundi atabakoresheje ikibazo aho rero yomenya yuko mu kwinjira muri programme ya master umuntu azokwinjira akoze ikibazo kandi akagitora, hanyuma agitoye rero bazoheza bige nko kuri aba basanzwe barize lisansi ya kera, barabe yuko muri aya maprograme amaprograme ateguwe muri master hatarimwo ibyo baba barize batorinda gusubiramwo, ari naho hari itegeko ry'umushikiranganji ryasohotse rivuga yuko abiga master bagize lisansi ya kera hariho abashobora guhera mu mwaka wa kabiri wa master.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika, turi kumwe na Maxime. Muri neza Maxime?
Ndi we.
Muri hehe?
Ndi mu ntara ya Muyinga.
Muyinga, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Ego, turafite ikibazo.
Ego.
Ego, murakoze. Wagira twange turamusenya kubaza umutumire.
Arabumva.
Ikintu najyana mibarize najyana bavuze ko iyo proje baba barateguye bajya bashyire mu ngiro ko baba barize amafakitere musanze antepisi ari proje umuntu yateza kubanza kwiga bavuze ko baba bararaje bambwire forse cyangwa se bresi baba bafite kugira ngo bazoshike kuri objectifu baba barihaye. Ubu tumenyereye n'iyi sisiteme ya fondamentale ukuntu yagiye ibaho, nyabaze twarabona ko misanzuraje yari muzenyu nziza cyane, ariko tuzatwagira abadusanga barantisike banshi bayishyira mu ngiro ariko hatari bwagire kuko uri kuraraba onivo de materiyere na resurse zimene wanashaka usanga gushika uno munsi bitaraboneka. Nagira ndabaze ati mbega iyo ekore de kisilari iyo bagira bagire barafite ibikoresho bikwiye kugira ngo bazosubire gushika ku kwihangira uwo baba barihaye atangwa na nyinshi bidiriwe barahora. Ikindi nacyo nuko naho n'abandi bantu bazishyikiriza ikindi ko ikintu amakenga ndo bansise ko atanga ubuzo bagira inyuma yiwe ntizategetse bamwe bamwe baba bashaka kugira bati bagende babe nko ku butegeka babanje kuronka izo mpapuro z'ubudoktora zita bagoye baciye muri mu gihugu cy'iwabo tarino leta yacu y'Uburundi uko baba bose usanga bifite amadiploma ugasanga abona ko n'iy'amanyanga baba bashaka kubyotsa batajodoktora kugira ngo ibyo cyari igeze bazohanze impapuro bazitwaye.
Murakoze Maxime. Mu kanya arabaha nyishu kuri izo bibazo, naho harimwo ibibazo byamaze kwishurwa. Reka ariko tubanze duhe n'ijambo Clement. Clement, mwiriwe neza?
Mahoro cyane.
Muri hehe Clement?
Kirundo mu Burundi.
Yego, murafite ikibazo, murafite icyumviro?
Yego, ndaramukije n'umutumire wacu.
Arabumva.
Ego, ibibazo generalise sinashaka kubaza neza niba koko uburyo bategekanije bwo gukora ibyo bintu bya maitrise mu Burundi, none se kuki batabitanguje kare kandi mwumva uburyo bari babufise natwe abashomeri murabona aho bya bitugeze, sinzi yuko ari icyo bategekanya kugira bizoce bisahiriza na byo nyene canke bafise iyindi migambi bategura yuko abazoba barangije ibyo bya metrize yuko hari ibintu speciale mu bazoshe babaha bakora sindabizi ibyo bazoba barangije.
Murakoze Clement. Ibibazo yajijwe na Maxime na Clement ibibazo bisa n'ibyavyishwe gato, ariko reka tumwe ijambo ko mbona vyose bishimikiye cyane cyane ku buryo eka bigashimikira no ku ntambamyi zishobora kuba muri iyo programme nshasha. Lecteur, muduge ku ijambo.
Ego, murakoze. Maxime Muyinga ati ibintu ntibihava biba nka fondamentale ataho wabona yuko programu imeze neza mugabo bakaba bayitanguje hataragera, ati uburyo bw'ibikoresho buriho, ati izo diplome zizoba ziri diplome ziri otantike. Nibaza yuko icyo namubwira Maxime ni uko yomenya yuko iyo diplome ya doktora ahanini iya nk'uworaba uko ibintu bimeze haba iwacu cyangwa ahandi, akenshi usanga ari diplome nyine zica zikoreshwa muri novuga nti muri enseignement superieur mu mayuniversite. Abo nabo rero nibaza yuko batokwemera yuko baza kuronka amadiplome atariyo. Ibyo rero icyo nagisubiyemo icha diplome na karite ya diplome, diplome izoba yisunga uko izindi diplome zisanzwe zitangwa haba muri Afrika cyane n'ahandi. Aravuga ati none uburyo buriho bimeze gute, abo bigisha bariho, ngira ngo nyamba bakurikirana amakuru avugwa, ngira ngo bomenya yuko naha muntu zeye abakuru b'ibihugu bo muri aka karere turimwo ba fashe icyemezo cy'uko aka karere kabaye icyo twita espace commun d'enseignement supérieur. Bavuze espace commun rero ngira ngo benshi ntibabyumvise, ni ukuvuga yuko abantu abanyeshure n'abakora muri za kaminuza aba barekuriwe gutembera no gukorera ahariho hose. Ibyo rero ni ukuvuga yuko twebwe nibyo dufatirako nk'uko nabivuze, yuko umwigisha ahari hose twebwe tumukeneye. Uburyo bwa laboratoire cyangwa uburyo bw'ibitabo aho buri hose twebwe tumukeneye, tukaba dufitaniye amasezerano n'abo bantu, nta nkeka yuko ubwo buryo tutabushikira twitwaje amasezerano. Nubwo yuko ubu ni ukuvuga ko bona bitegera, kuko ubutumatuma nako uburyo byo kumenya ibyo wundi afise, uburyo bw'imigenderanire, ubu bwanditsunumuye umuntu afatiye kuri ibi iterambere ry'itumatuma nako. Clema wo mu Kirundo nawe yavuze ati none ko twumva uburyo mwarimu bufise kubera iki mutatanguye kare. Aravuga ati none abo bantu bazogira amamasitere none mudasamu barondera ibyo bakora, ubushomeri ni iki, ngira ngo duhava ducanga ibintu. Ariko gusa icyo namumenyesha ni uko iki kibazo cyarizwe cyatanguye kera guhera muri za 2012-2013 cyariko kirigwa, muri 2014 cyarahatwe gushika kirasagarara gatoya, uyu munsi rero cyarizwe ku buryo navuga nti turiteguye kandi nta nkeka yuko tuzoshikana iyo reforme ku ntumbero yihaye bagiraho itegeko rigenga mu 2011.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika. Turi kumwe na Professeur Athanase Gahungu yigisha muri Université Chicago State University. Mwiriwe neza Athanase?
Mwiriwe.
Murafite ikibazo bonase cyumviro twatumiye lecteur wa Université y'u Burundi Dr. Gaspard Rabanya nkibona akaba ariko avuga cyane cyane ku gice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza cyatangujwe icese ku munsi wa kane mu Burundi.
Ego nagira ntangure kuramutsa umushitsi mwatumiye. Jewe nitwa Athanase Gahungu nkaba nkora kuri Université ya Chicago State University muri Chicago eta ya Illinois. Nagira icyo nagomba kubaza ku mbore bashobora kuba abandi bakibajije. Iyo université igombye kongereza icyo no kwita nivo ya education, bica mu muco twita agence ya accreditation. Jewe nagira mbaza ubwa mbere ko umushitsi yo tusigurira iyo agence yariyo iyo izobaha itanga ugo ruhusha gukugira iyo nivo yihinguye. Hanyuma nkagomba kubaza ibyo iyo agency yoba yarasabye, mugabo ntagombye gusubira inyuma. Nagira bwa mbere mbanze kukeza Université y'u Burundi kubona ishoboye gushika kuri iyo ntambwe. Université yatanguye kera gose, nibaza ko iri mu ma university yo muri Afrika isanzwe iriho kandi ikomeye. Ahubwo byari bitangaje kubona dushitse muri uyu mwaka itarashobora gushika kuri iyo ntambwe y'ukugira kuva kuri bakarore ya gushika kuri doktora. Nibaza ko birakenewe gose. Icyo rero nagomba kubaza gusa ni ibyo bya agence ya accreditation n'ibintu iyo agence yoba yarasabye Université y'u Burundi gushiramo kugira ngo ikwize byose. Ni ibyo nari mfise.
Ego mereka tumwe ijambo umushyira na Gaspard Banyankimbona.
Arakoze cyane mugenzi wanjye Athanase Gahungu umwigisha nkanje. Aravuze ati ugomba kugira ngo uwongere ko nivo ubwiriza ko nta accreditation. Niko ibyo naho iwacu Burundi niko bimeze. Iyo agence sinzi ko no yita agence dufite cyo twita commission nationale de l'enseignement supérieur niyo itanga ugo ruhusha nabyo ibisabwa biroroshye cyane biri mu itegeko rishyiraho biri muri décret sambar 06 du 12 janvier 2015 rishyiraho école doctorale mu Burundi kuri article 9 baravuga bati imbere yuko urekurirwa kugurura ico gitata cha doctorat ubwirizwa kwerekana amategeko kugenga nuvuga yuko urekana amategeko kugenga ayo twarayerekanye ubwirizwa kwerekana ama specialité yo formation ugomba gushiraho intumbera fite nama programme ari muri specialité yayo yose ivyo twarabikoze ubwirizwa kwerekana les équipes les centres laboratoires de recherche ivyo twarabikoze ubwirizwa kwerekana une liste des ressources humaines suffisantes abigisha assorti des dossiers contenant des précisions sur leur grade et leur qualification ivyo twarabikoze ariko twaratanze n'urutonde gwaba partenaire bacu bemeye kutwakompanya kugira ngo twuzuze aho twoba tutiyujuje nka neza hanyuma ubwirizwa kwerekana icyo bita plan de financement pour fonctionnement iyo école doctorale ibyo bita ma budget de fonctionnement ya laboratoire na centre de recherche ibyo twarabikoze baravuga kandi kuri article ya 17 yuko umuntu ashobora kugira école doctorale ari umwe cyangwa yakayikorana n'abandi ariko muri ico gihe aca yerekana amasezerano yo gukorana nabo bandi binjiranye muri ibyo muri iyo programme gukora école doctorale nabyo twarabikoze abo bandi bemeye kuzoduherekeza adusanzwe dufitaniye amasezerano twarayerekanye turayatanga barayakorera ko hanyuma baraheza baratwemerera
imbere yuko tukureka professor Atanaza muranyuzwe nyisho babahaye
oya iyo nyisho iraryoshe gose ahubwo nari nico gituma ariko ndavuga nti none ivyo byose bakaba baramaze kubigira kuko hariho na yani marivese nka twebwe iwacu yaratanguye yagiye kuri doktora muri iyi minsi baratubajije ibyo byose bati mbega none murafise ayo rero suse zimene zikwiye murafise rero suse za ama bibliotheque kugira abantu bashobore kugira recherche murafise ya muri za bibliotheque yanyu birakwiye murafise abo muzogira ko operation hanyuma murafise abo bantu bazoza kuraba yuko ivyo byose bikwiye oya je wahubwo na nagira ndabakeze ndababwire ko nezerewe gose kumva iyo ntambwe bayishitseko sinzi igituma bari bararindiriye gushika muri uyu mwaka sindabyumva byari birakenewe gose
murakoze tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio hijwe rya Amerika turi kumwe na Jean Milioneza muri hehe ga Jean
kibuze mu Burundi
murafite ikibazo murafite cyumviro
yego ndaramuze mu tumire
arabumva duga ku ijambo
yego ndamuramuse no yandamukeza cyo ntambwe imizaka y'u Burundi teye ama nagomera mu baze akabazo kamwe jewe naje ndi mu bahatiye mu system nshasha ya BMZ yavuze ko igihe bazoza bagiye mu system ya master yuko abaye baba bafite ama diplome ya kera bazoshikira nko mu wa kabiri tufate nagomaje gako kibazo cyari cyabajije ubwa mbere sinarose umuco ni iyihe dogre baha iyi bakaloriya twebwe duhabwa ubu niyo lisansi ya kera yari ifise ikindi kibazo na ndamubazaho nyine ni uko menyereye henshi iyo umuntu arangije amashuri yaba anayisumbuye arashobora kugira lomise do diplome mu gihe tubona ubu kuri universite y'u Burundi imyaka igira ikwiri ibiri abari mu sisiteme nshasha ya bakaloriya bahejeje imyaka yabo ariko diplome zacu ntizazibona hazabaho ibikorwa byo gutunganya lomise zizo diplome
murakoze Jean Rekate muhe akanya gire ico abishuye
Arakoze Yohani ari Bujumbura avuga ati aya madiplome yari cyane na bakaroreya arangana atandukaniye he ko twumvise ngo abize lisansi ya kera barashobora gutangurira nko mu wa kabiri dufate nkuko yabivuze. Nagomba ndamubwire nti icyo kibazo cyarateye ingorane hari mu mwaka wa 2015 kandi cyaratorewe n'imishwi. Bavuze bati lo bakaroreya ifise expérience administrative ya lisansi ya kera. Mugabo amenye yuko ngaha atwegone voke garamutse ko naterere kibaranse akademiki. Aho rero badahereye hamwe ngira ngo bacategera icyo bisigura. Hanyuma havuze ati barashobora guhera mu wa kabiri niko mugabo someta sans condition, aya makondition azo adepande na filiere, adepande na programme wakurikiye bwa mbere, adepande na programme uzoheza ugakurikira. Yanavuga ati promosiyo zibiri zirasohotse, turarorereye amadiplome ntituyabona, romizi zobaho. Uramubwira uti zarabagoye gato, diplome barazitanze ariko bahaye aba mbere gusa. Aho hari ku itariki zitatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka, igihe twugurura ikese uyu mwaka w'ishuri turimo, niho twahaye diplome. Turatanga n'agashimwe ku bantu banyeshuri bashika ku ku icumi babaye aba mbere muri promosiyo ya mbere ya bakaroreya. Ibyo rero tuzobikurikira, niko ntabo bigeha. Harabaye ingorane aho umwaka usanga wabaye muremure, mugabo uwo mugigwa natwe turawufatanga nkama ntakibuza yuko igihe cyose bizaba bishoboka tuzawukora.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe nabandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Lionel Ndayizeye. Muriwe neza Ndayizeye?
Amahoro cyane, turaramukije namwe. Namahoro ngaho kuri Voix d'Amérique.
Namahoro, turakomeye namwe muraho?
Ego namahoro cyane. Ego nagira ntangure gushimira cyane ego cyane cyane abajournaliste kuri Voix d'Amérique ukungene ubona batiriza kubabalansa, batumira ku bya politiki ugasanga bakora heza ijambo mu by'indero. Urabona naho ko ndabisiga inyuma, ni ikintu gikomeye cyane. Nagira nongere nkeze kandi kaminuza y'u Burundi, nongere ndamuramutsa uwo mu rector wa kaminuza y'u Burundi.
Arakumva, urakoze kukeza Ijwi rya Amerika.
Ego ama nagira mbaze umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi, twatumaze iminsi tuhaheze igihe ibyigwa bya maîtrise bitanguye aho mu Burundi, mugabo bikaba bitaratanguranye n'izina. Twagira tubaze SK by'ukuri ni ibyo byiga mu kubishyiraho sukugwiza umurongo kugira bibeho canke kubishyiraho hamwongera mubishyira mu ngiro, kuko turabona igihe kirekire giheze ibyigo bya masteri bitaratangura by'ukuri. Canke mugomba kumva yuko mwagiye kugera rumwe n'ibindi bihugu byo mu karere canke ayandi makaminuza akomakomeye mu karere, mugomba kubishyira ku rugero rumwe bibeho bitariho, canke hariho izindi mperekeza zo gutangura ikintu kigiye kigaca gitangura. Ese ntitugiye kubona kuri doktora nayo igiye ko mwayitanguje igiye kumara amezi n'imyaka idatanguye nk'uko ibindi mwabitanguje. Ikigira kabiri twagira dusabe yuko ko mwabitanguje, ko nzi yuko igice cya doktora gisaba uburyo bw'ubushakashatsi, hariho amalaboratoire akwiye ameze neza anovuga ari favorable ku munyeshuri ariko aragira iyo doktora, hariho amabiblioteki akwiye ameze neza kugira umuntu ashobore gukurikirana ibyo byigwa neza atakibazo. Twokwibaza yuko nge nk'umuntu umunyeshuri ahejeje na jewe kaminuza nari nshaka kuzogira iyo ubwo rwego rwa doktora sindoje mu mahanga ariko nzobigirire mu gihugu cyacu cy'u Burundi, twashaka yuko ibyo bintu mwobishyiraho by'ukuri bikaba ibintu byiza hamwe atawundi umuntu ashaka kujya ahurumbira mu mahanga mugabe ibintu byose akabikorera ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Murakoze cyane.
Murakoze Lionel Ndayizeye, reka tumuhe ijambo rector agire icyo yishuye.
Arakoze cyane Ndayizeye, nuko atavuga ahari yaba ari hafi numvise yaba arije byinshi nakandamutuma ko agashika ngaha tukamwereka ibitari n'ibihari kugira ngo atekane ku mutima nyamba ari umukandida potansiyeli kuri iyi kore ya doktora. Ngira ngo icyo nicyo cyo muremesha kuko biragoye ama yavuze ati none ubwo ntimugomba guterura universite muyitereke ku rugero rw'izindi mushyiraho ibintu bitahari ariko imbere yo kuvuga ibyo yabanje aravuga ati none umwanya wose twarindiriye bimeze gute nigeze abazi igituma uwo mwanya bawurindiriye kuko ari ugushyiraho kugira ngo bibeho bitahari ho byari kujyaho ubwo nyine reforme igitangura ariko twaritonze turaraba ibishoboka hanyuma n'abadutwara baradufasha ni nacyo gituma navuze yuko ibyo byose dutunganya tubicisha muri rujya rwego navuze rwa CNES bakabanza bakabitosora bakaraba koko ko ari ibintu bibwirizwa kujyaho kandi bigirira akamaro igihugu no kuvuga gukorera hano mu Remesha ntituriko turabesha abantu twebwe ngaha tukubesha turimwo ahubwo turiko dukora kugira ngo duteze imbere ubumenyi mu gihugu aha rero n'ukuri ndayize yabyumve akaba atanyuzwe azoze andabe ngaka nkarabu ari wewe amusigurire yavuga ati none amalaboratwari amabibliyoteki ibiki niko uri kuravuga uti ngoma ntango uze dukora buri ushobora gucuyitanguza mu navuga nti mu bisata byose mu mwanya umwe ntibikunda hariho ibisata aho bizoshoboka bishoboka n'ubu hariho n'ahandi bizofata umwanya ariko mugabo twebwe tukaba twatanguye icyo nicyo gihambaye ni ukuvuga yuko ndamubwiye nti turafite amalaboratwari yo gushyigikira dokotora mu bisata byose biri muri kaminuza y'u Burundi uyu munsi aho naba ndamuhembe mugabo hari haho n'ukuri tubifite kandi bishobora gushyigikira dokotora ubu nyine muri uyu mwanya ni nacyo bituma rero twahisemo yuko twabitanguza
Lionel ndayizeye rakiri ku murongo murashaka kutubwira aho muri lecture yasabye kumenya aho intaramwa murimo
ego gende bujumbura ye indi mu Burundi bujumbura
afateje ubuganga
allo
allo ati ndi bujumbura ndi mu Burundi bujumbura niho ndi
ego lecture yaguteye akamo kugira ngo aze gusigurira neza iyo programme ya docteur
ego murakoze cyane
murakoze mwese reka duhe ni jambo kandi Elia muri we neza
yige
Elia muratwumva
ikome turabumva neza cyane jana kwita
muri hehe ga Elia
ndi bujumbura mu Burundi
akazi na kanyu k'ikirundi
nitwa Nsengiyumva Elias
Nsengiyumva murafite ikibazo murafite icyumviro
ego ndamuramukije n'umutimiro ndamuhaye mwiri
arakumva duga ku ijambo
ahama ni vyiza kuko n'ubundi ya imyaka 50 ihezejewe ni nariko ndibaza ko n'ubundi bari baratebye urumva na twebwe abanyagihugu bato bato tuzohatorera akoyokwe nashaka ndamubaze ihangiro muri icyo gisata bihaye nko gushyika nko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na 2025 cyami ndi bita video 2025 kugira twumve yuko nk'abanyagihugu nka twebwe tuzaba dusigaye dufise abantu banonosoye uwo mwuga hanyuma bagaca badukurikirana tutababaye akabazo kanje nako konyene murakoze ku mwanya mu mpaye kuri radio Ijwi rya Amerika
murakoze gushima Elia urakoze no kuba mubajije ikibazo reka tumwe ijambo mushentahe Gaspar Banyankingona
arakoze cyane kubaza icyo kibazo niko twari ihangiro mu gutunganya iyi programme ya Ecole Doctorale icyo twafatiye ko by'agateganyo ni uko gushyika mu 2022 twoba dushoboye gusohora amadoktora 45 akorewe ngaha i Burundi ariko ibyo n'ibiharuro twihaye bibanze no kuvuga yuko bishobotse bikagenda neza kubona birenza aho niho twafatiye hanyuma yavuze ati none umunyagihugu twebwe azoshikirwa gute bizogenda gute twarabyumviriye nacyo gituma mu gutegura novuga nti ibi birori byo kugira byo kugurura icyese iyi Ecole Doctorale twashyizeho ni conference internationale iyo conference internationale nayo yari iriko iraraba uruhara rw'amakaminuza muri Afrika kuko twari twatumiye abantu batari bake uruhara rw'amakaminuza mu gushyira mu ngiro ihangiro y'iterambere bijya bitama objectives de développement durable aha rero twararonza abantu batari bake badufashije kuko ni ikintu gihambaye navuga nti kaminuza y'u Burundi itari kuyikorana hariho ibiyikurira baraje ngaho baradufasha hari ibyo twize kuri bo baranatubwira uko babyifashemo turabyandika no kuvuga yuko imaze gutangura icyese twebwe tuyihimbere yuko ikora yisunga ihangiro y'iterambere nayo iyo ecole de parari ko de yisunga ihangiro y'iterambere nibaza ko uzotangura gushyira ubwambere abanyagihugu
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe na Chris muriyo neza Chris
mwiriwe
muri hehe
ndi ngai bujumbura mu Burundi munda mukiritse umutumire
narabumva murafite ikibazo murafite cyumbiro
kome nagire mbaza akabazo ka mbere mpereye ku kuntu university y'u Burundi iri mu university akomeye ngai bujumbura kacha batanya ko bahora iteri nimba bagiye kugurura nk'imijyango ku buryo yohurumbirwa cyane ndetse n'abanyafrika gusa wanashaka n'abandi bo mu yindi migabane bakaza kuhiga kuko kugeza ku ino saha naho ari university ikomeye umenga imiryango siko yukuruye ku banyamahanga cyane kuko abanyamahanga bahiga sikirenga nkaca nongera ndamukeza ku iyo ntambwe university y'igihugu igeze ko kuko haruye abarundi nka benshi bashaka kubandanya kwibaja mu mahanga acha ndabo mukurangiza akabazo basa nka kambere amahirwe y'ukuyijamu kuyobangana kuri bose nshatse kuvuga hariho nkabika ama university public n'ababiza ama prize yuko amahirwe angana twazo twanje n'utwo
murakoze Chris reka tumujambo abishure abahinyisha kuri ivyo bibazo bitatu mwaje
arakoze sinatire neza mugabo ari bujumbura n'indi ari crime nangira ngo nabyumvise neza arabaje ati mbega imijyango yoba yuguruye kugira ngo abantu bose binjire muri programme zitunganije muri kaminuza y'u Burundi na cyane cyane abanyamahanga n'ukuringira ngo nuko atabaye hafi muri conference twagize harimo abanyamahanga batari bake hariho watwengeje abantu wawo hakujya mu gihugu kibanishi Kongo yavuze ati turabakeje kubera mwuguruye iyo ecole doctorale ati mugabo sari ske domo tonte ati nibaza ko ikongorese ho majoritaire dans cette ecole aho rero ngira ngo nibaza ko atabivuze yibeshe nuko yabivuze azi neza yuko mu migenzo ya kaminuza y'u Burundi imiryango yamye yuguruye kandi nta muntu yigeze ashaka kwiga ngaha muri kaminuza y'u Burundi ngo bamwankire ngo nukore umunyamahanga hariga abakongomani hariga abakamerune hariho n'abandi baza kuri programme ntono nk'abaza kwiga igifaransa muri centre d'enseignement ya Madelange cyangwa ibindi nuvuga yuko imiryango ya kaminuza iruguruye acavuga ati none abize mu mashuri yabigenga cyangwa abize mu mashuri ya leta bose bazonganya amahirwe yo kwinjira muri iyo programme n'ukuri nibaza yuko kaminuza ni y'u Burundi kandi nticagura aho rero no muremesha arakira kuba kwiga ibisabwa gusa naye handi hoho nta uzoraba iyo yaciye ngo kugira ngo amwankire kwinjira muri iyo programme kandi akwiga ibisabwa
Chris ni turize ku inshumwa zironse Chris muri hehe Chris muratwumva Chris
yego ndabumva
ntibatubwiye aho uri rektor yari yabajije kumenya aho wowe uri
ndi ngaha mu Gihosha yego murako nagire nongere ko cyo narahaciye gatoyi gisata narimo sinzi ko kutari nko kutamenya abanyamahanga mugabo twashashura abana makite n'abarundi kugira bakeyo kuko n'abarokirita no mu Barundi si benshi bajayo bafata abantu baronko amanota menshi ndabye ico gihe sinibaza ko hari umunyamahanga twaba twariganye kabisa si mbo nkaca ndaba ukuntu bahahurumbira si abakore kongorewe mugabo turavyo ko nk'abarundu zavumva tibagiye sibitari ya mu universite za Benetahe nkacu ndaba ukuntu baza mu universite y'u Burundi bona ko atari novuga gute atari ku rugero runini ya cyane ku kuntu universite yaravuga ati
Christ ya programme iyo programme ni yatangura ico ni kibazo gihambaye cyane rwose tuzoshobora kuraba tukaraba niba koko eka abantu bose abanyamahanga bahurumbira iyo universite iyo kaminuza reka ariko ndabona kanya katujanye dehene jambo undi munywanyi Leopold muri we neza muri heka Leopold
jewe ndi ngozi
kazi na kanya kikirundi
ni mani rambona
murafite kibazo murafite cyo mu biro duga ku jambo
ndamukiriza umutumire
yarabumva
nukuri je nagomba shime cyo bisata ni byiza cyane ariko amakena inzi ko abantu bose abantu bakene kandi usanga bazi ubwenge kuko umenga bavuze ko bazohava barihisha bakariha ze yuko abantu bakene bashobora kugira iyo doktora bazoshobora kubagura ko umugambi mushasha wa leta uzoburana n'akapuruse abo kuri kaminuza bubu sinzi rero ko icyo bazocyumvira kugira ngo nabo abantu bato badashobora kuronka amahera abo nyene bazobagurana hanyuma bakazori abahejeje. Murakoze
cyane rwose ku kibazo kigufi. Reka tumuhe ijambo umushene Gaspard Banyahimbona.
Arakoze cyane Leoporo Mani Hamba na Ringoni. Abagize ati ibyo hose hari abantu bashobora kuba baciye ubwenge ariko bakaba bakenye ati none abo nabo bazobigenza gute mu kugira ngo bige. Nukuri inyamba yarabikurikiranye neza iri nyanyuga riheruka yo gutunganya imfashanyo ihabwa abanyeshuri ntiyigeze ikumira na gato ntiyigeze ikumira byumvikana yuko ashobora kuba abyipfuza akaba abishoboye akaba aciye ubwenge arashobora kwegera nkuko abandi bose bazobigira akwegera inzego zibijejwe hanyuma zikamutunganiriza. Nibaza yuko aho ata kibazo kihari abanyeshuri yawiga muri bakaroreya wiga muri masere cyangwa se n'uwiga muri doktora bose n'abanyeshuri b'igihugu kandi itegeko uko rimeze nta na hamwe rikumira umunyeshuri wo kubira ntaka.
Muri ko murabandanya kumviza iradiyo ejo rya Amerika turi kumwe n'ubundi munywanyi Melkiade mwiriwe neza. Muri hehe?
Mbonjele mu kirundo busoni.
Ibusoni mu kirundo murafite ikibazo murafite icyumviro?
Kumesha kisadi mu kumire.
Duga ku ijambo turakumva.
Ego ni kene jashi kwa jamba tu yuko haba nubahezi mumyaki. Ibu mwa sisi simi wa msobe nganza muku utakwika mwere yi mpo sisteme. Ijangini za dokturami kuhi. Kimi nacyo bizaina makenga afise kubera bumva universite n'abanyamahanga bazaza kuyiga ko hari ukuntu kuko nyine nkuko umugenzi ahejeje kuvuga ariko babivuga usanga bafatira ku mata menshi cyane rwose abantu bagiye baronka mu ishuri kw'universite y'u Burundi kose rero kumva abanyamahanga baje kuhiga ugasanga umwengo bo barifavorize bameze nk'abafise barifavorize kurusha abarundi baba bafatiye ku mutwe mu ishuri bagisaro sindi yuko ikintu cyatuye cyaba cyane kugira abanyamahanga ntibazi usanga ari benshi cyane rwose gusinza abarundi bo tuba dufite na lensi.
Murakoze Melkiade umufite amakenga atandukanye na umushiganahe Leopold ku vyerekeye abanyamahanga bari muri kaminuza ariko reka tumuhe akanya umushiganahe Gaspard Banyahimbona agira ico abishuye.
Arakoze cyane kuri iki kibazo kiravuga ati none ko bashobora gufatira ku manota maremare ati abanyamahanga baje burya bo ntibazaba basanga baronse aho twebwe tuburiye abarundi ibambewe nibaza yuko ngira ngo bariko barabicanga bafata ibya programme za masere bakabifatanya n'ibya doktora kuko muri doktora niko hariho urugero kanaka rw'amanota umuntu abyiza kuba yararonse aronka diplome ya masere ariko haniniya igihambaye ni projet azoba agomba gukora mu gihe aba yamaze kuronka imano yikwemererwa. Icyo cya projet naho hariho icyo twita conseil scientifique pédagogique izobicarira ikaziga, byumvikana yuko ajya ari umunyamahanga akaba afise i projet de recherche akatigiye kungura kaminuza y'u Burundi nukuri nikuzo murango nuko ari umunyamahanga ngo araronse ikanukuri muri icyo gihe niko kuyandi ma university ari haho bagira ama systeme de quota akadefinisa inko tapure kanje ibyo ngira ngo natwe ngira ngo tuzaba tubishike ko ariko nukuri igihambaye aha nukuraba ibyo umuntu azoba gukomba gukora dans sa recherche. Icyo nubonera akanya kukuvuga nuko natwe nka kaminuza y'u Burundi twayitunganije turimo ibyo twiteze kuri iyo ecole doctorale, ahanini iyo turiteze kwiza kudusahiriza muri ababigisha dusanzwe tubura mu bifata kanaka. Turiteze kandi yuko iza kudufasha gusubiriza abigisha basanzwe bariko barakukuruka hanyuma igasahiriza no mu yandi makaminuza ari ngaho iwacu mu Burundi turaza ukuntu bigenda naho nyine basanzwe atako bifashe mu bigisha. Hanyuma kandi ikindi gihambaye nuko iyo kaminuza izoza gufasha mu gushyira imbere ubushakashatsi ku neza y'iterambere. Urumva rero ni ukuvuga yuko mu kuraba ibyo abo banyeshuri bazoba bariko barashaka kwinjira bagomba kuzokora, ibyo byose tuzobikorera ko nibaza rero yuko nukuri ntawe uzorenganywa cyangwa akarusho umuntu ko ari umunyamahanga cyangwa ari umurundi.
Ndabona kanya katujanye ariko hariho umunywanyi yaturindiriye cyane. Julius mwiriwe neza. Turi kutuvuga cyane cyane ku byerekeye gisata gice cya gatatu cya shingisho za kaminuza mu Burundi. Tukaba twatumiye rektori wa Université y'u Burundi. Muduwe ku ijambo kibazo cyanyu akanya gatoyi cyane rwose, dufite akanya gato.
Murakoze cyane. Nge nitwa Julius, ndi hano i Kigali mu Rwanda.
Yego.
Nashakaga kubana abaza uyu mutumire mwatumiye. Turabizi ko nka hano wenda mu gihugu dufite ikibazo cy'ayo maniverisite, wenda nk'ibijyanye n'amaburuse baha abanyeshuri baba bagiye wenda nko kwiga baba biga mu gihugu, cyangwa se wenda basaba. Akenshi abanyeshuri bakunda kwinubira ko buruse aba ari nkeya baha aba amafaranga babaha bo yo kwifashisha mu gihe bari muri kaminuza aba ari make, ataba bashisha kuba bakwiga neza nk'uko babikwiye, kuko aba ari make bisanga bamwe barya no muri ya maresitora ya make akaba yanabatera n'uburwayi. None nge nagira ngo mbaze umutumire ko aho ngaho mu Burundi ndumva ntabwo iyo kaminuza izigamo abanyagihugu gusa, kuko ni mpuzamahanga hazazamo n'abandi baturutse mu mpande zigiye zitandukanye. Ku kijyanye n'imibereho umunyeshuri uzageza aho ngaho muri iyo kaminuza uzajya yishakira imibereho, hari ubundi buryo bazajya babafashamo wenda cyangwa
Julius ndabura akanya katujanye umuha akanya akakwishyura?
Nta kibazo.
Muduwe ku ijambo rektor, niba muhe inyishu ku byerekeye imibereho ukuntu abandi bufashwa ikari nk'abanyamahanga baje kwiga muri kaminuza, mufite akanya gatoya cyane rwose.
Ariko arakoze cyane yiri muri Kigali. Icyo nagomba kumubwira ni uko ngira ngo icyo navuga ko uyu munsi numva nonokewe cyane n'amaprograme iby'uko abantu bazobaho, ibyo nibaza ko byohava biba birebire cyane. Icyo bikoze twebwe nka kaminuza y'u Burundi tuzotegura programme zimeze neza, hanyuma ibyo byose byoshobora gukorwa kugira ngo abaziga bazige mu buryo bwiza bashobore kuziga neza tuzobikora. Ariko kuri uwo mwanya nibaza yuko icyo ari kibazo ngira ngo ntorandira ko cyane.
Dr. Gaspard Banyankimbona, umuyobozi wa kaminuza y'u Burundi, ndabashimiye cyane rwose ku kanya matwi kugira ngo tuganire mutange umuco cyane cyane ku byerekeye icyo gice cya gatatu cy'inyigisho za kaminuza. Turashimiye cyane rwose abantu bose baduteye akamo ikabashikiriza ibyiyumviro byabo n'ibibazo byabo. Turashimiye Engineer Sule yadufashe mu gabwa ibyuma, na Fatou Kalera yadufashe kwegeranya ikiganiro. Mubyere rero mwese amahoro n'umugoroba mwiza.